Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no munsi ni ku munsi wa gatatu aho tuganira ku magara y'abantu ni mu kanya mu kiganiro muri isanga muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Frederic Mundikije.
Imbere yuko tuje mu kiganiro nyezina reka Frederic Mundikije aducire ku mayange amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya.
Urakoze Oriane, amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe hariho ihugurwa ry'amenyesha makuru yarimaze iminsi itatu. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka akaba agiye kutubwira ukuntu iryo hugurwa ryagenze. Yarabikurikiranye Evariste, iryo hugurwa ryari rifise intumbero iyihe?
Frederic Mundikije, nkuko ubivuze uno munsi yasoze guhugurwa ku bamenyeshamakuru bagera kuri 30 b'Abarundi. Ihugurwa rero ryari rifite intumbero nkuko urongo yishyira hamwe amapesi igira ubuntu rihurikiyemo abahuye n'ibyago yabisiguye, avuga ko ari ukugira ngo abamenyeshamakuru bigishwe amategeko agenga wa mugusevere ujejwe gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi, ndetse ngo baronswe bamenye ingene bazokurikirana ibikorwa by'uyu mukwi.
Abo bamenyeshamakuru 30 bakorera ayahe maradiyo, ibihe binyamakuru?
Abamenyeshamakuru bakorera amaradiyo nka yose akorera hano i Bujumbura, amaradiyo arenga 10 eta n'ibinyamakuru bimwe bimwe nka nk'ikinyamakuru iwacu, kinyamakuru Ijambo, eka n'ibindi bitandukanye. Ariko rero icyo novuga ni uko n'abamenyeshamakuru b'amaradiyo amwamwe acugaye yagira ibyago mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze nabo nyine nabonye bari batumiwe.
Muri abo bamenyeshamakuru bagize uruhara muri iryo hugurwa hari abo babashikirije ikintu bahakuye, barakuye akarusho ku byerekeye ukuntu ubutangazamakuru yerekeye uyu mugambi wo kurekuranira?
Abamenyeshamakuru bavuga ko bahakuye akarusho, barashima kubona barahawe inyigisho z'ukuntu bakora icyo gikorwa bakurikirana umugwi severe ku rubuga. Ariko rero abamenyeshamakuru baracafise amakenga, bavuga yuko gukora icyo gikorwa muri kino gihe mu gihe icuka atari cyiza mu gihugu bitazohava biborohera, bagasaba ko hubwo amatati ya politiki ari mu gihugu yubanza agatorega umuti Burundu, agahera Burundu kugira ngo abamenyeshamakuru bazoshobore gushyira mu ngiro neza inyigisho barose.
Evariste, turagushimiye, urabandanya udutohoreza iyo nkuru mu kanya. Turagusaba nko mu isaha imwe uduhe inkuru irambuye kuri iryo hugurwa ry'amenyeshamakuru. Iyi nkuru iri kwiravuga mu Burundi muri iki gihe ni inkuru y'umukuru w'umugambwe na Debu yahagaritswe, akaba yahagaritswe rero mu buryo budatomoye cyane rwose. Umushya ntahe igo hara amategeko. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza. Eloge, mutubwire ibyerekeye iryo hagarikwa ry'umushya ntahe igo hara amategeko, mbega uhara amakuru mufise yaho yo bapfungiye muri iki gihe?
Ego Frederic, ni ukuvuga ko ugo hari amategeko yafashwe nk'igihe cy'isaha 12 z'agatondo imuhiriwe muri kati ya Mutakura mu buraruko bwa Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu. Umufaso niwe n'abanyi biwe batubwiye ko yafashwe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi, ariko ko atagipapuro na kimwe bari bafise cyo cerekana impamvu atumwe afatwa, icyo bita mandat d'arrêt cyangwa mandat d'amene. Hanyuma umufaso niwe yatubwiye ko yajyanywe ataranambara kuko ngo niho yari akibyuka, ariko aritegura ngo aje ku kazi ahasanzwe akorera mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Umufaso niwe yatubwiye kandi ko yagerageje kuja kuri zone ya Cibitoke asanzwe hajya gufungirwa abantu bakuye aho mu Cibitoke na Mutakura, ariko asanga sihari. Wewe avuga ati asa n'uwanyurujwe.
Abapolisi bavuga ko iki muri iki gihe
basangiye urugamba nka Charles Nditije arongoye umugambo adasigana ipirono utemewe n'ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu, basaba yuko ubwo hari amategeko yoheza agafungirwa mu bibanza bizwi by'igipolisi kugira ngo abamukeneye baje kumuraba, hanyuma nawe yiregure ku byo yoba aregwa.
Eloge, abapolisi bavuga iki muri iki gihe kuri iryo fungwa ryewe?
Gushika ubu naragerageje kurondera umuvugizi w'igipolisi n'icyegera ciwe, bose numvise ko bari mu nama zitandukanye z'akazi, akaba ataco nashoboye kuronka ko kubijyanye n'igipolisi icyo kivuga.
Eloge, ubandanye udutoreza iyo nkuru, turagutera kamo mu masaha ari imbere. Urakoze.
urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze mwese mu kiganiro muri sanga. Mwari muzi ko ibibazo bihangayikisha ubuzima, ibibazo bihangayikisha ubwenge nk'ubwoba n'ibindi bitera indwara zo munda, na cyane cyane indwara zo mumara. Zimwe muri zo ndwara ni colopathie fonctionnelle mu Gifaransa, indwara y'amara. Mu kiganiro muri sanga cy'uno munsi wa gatatu aho tuvuga ku magara y'abantu, nivyo tugiye kuganira ko muganga mutumire nonose indwara zo munda aradusobanurira ibijyanye n'iyo ndwara colopathie fonctionnelle kumwe n'izindi ndwara zo munda muri make ziterwa n'ibibazo by'ubuzima. Kaze mwese mubaze ibibazo muganga canke mushikirize ivyumviro. Umutumire wacu mu kiganiro cy'amagara y'abantu cy'uno munsi ni muganga Niyondavi Sophonie, Dr. Niyondavi. Amaze imyaka 20 avura indwara zo munda, akaba yaranonosoye cyane ibibazo by'igitigu, urwagasha, umushishito, indwara zo munda nk'indwara zo mumara n'ibindi. Muganga Niyondavi yize kuvura indwara zo munda mu Bufaransa, yarakoze ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, Hôpital Militaire, imyaka 8. Ubu akaba afise ivuriro ryiwe mu gisagara cha Bujumbura, riri mu gace k'igisagara kitwa Quartier INSS, hafi y'amashuri mato y'Abafaransa. Iryo vuriro ryitwa Clinique La Colombe. Tubibutse rero nshuti mwese ko mushobora kuturungikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 1-202-44-1-993-1. Bashaka kuduhamagara mukaturungikira ubutumwa bugufi tukabahamagara. Nongere nsubire mu iyo nimero ni 1-202-44-1-993-1. Reka twakire muganga Niyondavi Sophonie adufashe kumenya no kwirinda colopathie fonctionnelle, indwara zo mumara. Muganga Dr. Niyondavi, ndabaramukije cyane.
Ndabaramukije nanje.
Muraho murakomeye.
Yego turakomeye.
Murakoze cyane gose gufata aka kanya ko kudusigurira indwara zo munda, cyane cyane muri iki gihe Burundi bikubica mu bihe bitoroshe. Iyi ndwara n'izindi zo munda zikaba zibangamye abantu batari bake bitewe n'ibibazo bihangayikisha ubuzima. Muganga, tugiye kuganira cyane cyane ku ndwara yo munda bita colopathie fonctionnelle, ariko uwo banza ukaducira ku mayange indwara zo munda zibangamira amagara y'abantu ni nk'izihe muri make?
Ego murakoze kumbaza ico kibazo. Indwara zo mumara zibangamira amagara y'abantu ni nyinshi. Ariko uko maje kubivuga, iyo ndwara yitwa colopathie fonctionnelle niyo ndwara ifise uruhara runini ya mu ndwara zo munda. Mm-hmm. Ariko hari n'izindi ndwara zo mumara nka kanseri y'amara. Mm-hmm. Hariho izindi usanga mumara hariyo inflammation zo twita colite inflammatoire. Mm-hmm. Mushaka kuba maze kuzumva indwara bita ngo maladie de Crohn na rectocolite hemorragique. Mm-hmm. Hariho izindi ndwara usanga harimo nk'utuntu tugomba kuba utu amapolipe utuvime tuba mu sogi. Mm-hmm. Cyane iyo bita amadiverticule usanga ari nk'utuntu tutunogo tuba mu ntoke mu sogi. Mm-hmm. Ariko hari n'izindi rero izi zisanzwe nk'inzoka izo muri Afurika cyane cyane za amibe, za angiostome n'izindi. Mm-hmm. Ariko nk'uko navuze indwara y'amara yitwa colopathie fonctionnelle niyo dusanga ari nyinshi, ari ifashe ikibanza kinini cyane. Mm-hmm. Kuko turazi nk'ubu barwayi turonka ku munsi uronsa abarwayi nka 16 gusha kuri 8 usanga ariyo ndwara baba bafise.
Iyo ndwara none muganga iteye ite, yandukira gute, ifata umuntu gute, umuntu ayigora bigenze gute?
Iyo ndwara iteye ni indwara itoroshe kumenya kuko ibitera byinshi ni ibintu bijyanye n'ubuzima, cyane cyane ibintu by'imyitwarire bimwe bita ama stress mu Kifaransa. Uh-huh. Iyo umuntu afise imugoye, afise ibyumviro bibi, ibintu abona atagiriye iyo abikura n'iyo abishira, kenshi urumva bijya muri cerveau mu bwonko. Uh-huh. Hama bikavayo rero bigatuma bigashika mu muntu uze mu mara, ayo mara rero agaca atangira gukora nabi. Mm-hmm. Indwara y'umumara yitwa colopathie fonctionnelle si indwara iboneka, ni indwara
ijanye n'ingene amara akora ugasanga rero umugwayi yamamirewe nabi munda ababara mugabo kenshi na kenshi ugasanga giye kwa muganga bakamubwira ko agwaye amibe ko agwaye inzoka ko agwaye tifoide ugasanga baguma mu imiti y'ivyo mugabo ibintu byiwe ntibikire kuko bijanye n'ingene amara akora
none muri ico kiringo
bari kuramuraba uri kuramuraba ni umugwayi akomeye ameze neza mugabo wewe akomeye akagwaye
none muri ico kiringo cuko agira ibibazo by'ubuzima akagira stress bifata igihe kingana gute kugira ngo irinde icike iyo ngwara colopathy fonctionnelle
ntagiye bifata biva kuri yo stress uko ibinyana cyangwa akababara bafise uko kangana hari ushobora kubura nk'umuntu kubera akababara afise ubwo nyine bikava mu kababaro ko mu mutima bikaja mu mara hari ushobora kuba ubu ufise nk'idini par exemple ugasanga ntushobora kuririya baguma bagutelefona batiri hariha nawe ata amafaranga ugira urumva biragustresa ugasanga wagwaye mu mara n'izindi stress nyinshi z'ubuzima iyo uri mu bukene bwinshi utabona ingene utunga abantu utabona ingene ubarihira amashuri ivyo vyose bituma ugira vyiyumviro bibi biguhagari ku mutima birashobora gutuma ugwara iyo colopathy fonctionnelle mugabo umwanya bifata igihe caho ivyo bitanguriye n'igihe ugwaye nta mwanya uriho biva ku muntu ari we wese
cyane cyane imyaka ikarira abantu iyo ngwara ikarira abantu ni imyaka nk'iyi
imyaka ikara cyane ni imyaka iri hagati ya 30 na 50 50 no kuduga kandi ikindi kintu tumaze kubona kiriho ni uko iyo ndwara ikarira cyane igitsina gore kurusha igitsina gabo
ibyo byo biva ku kiga muganga
ibyo biva kuri sensibilite y'umuntu kuko urabona mu bisanzwe igitsina gore nicyo gifise ibishobisho byinshi kurusha igitsina gabo
none iyo ndwara ibimenyetso uretse nko kuribwa mu nda ibindi bimenyetso umuntu yo kwitega cyangwa yo kwihweza neza ibyo bari nk'ibi
bwa mbere ho ikimenyetso cya mbere ni umuntu agwaye akumva agwaye mu nda mugabo abandi bamuraba bakaguma akomeye hariho abandi bagwaye baronda wewe ugasanga arabyibuha no kubyibuha mugabo akaguma avuga ati genda babara mu nda ndagwaye mu nda hariho ububabare bwo mu nda hariho hari abashobora kugira gucibwamwo cyangwa bakagumirwa cyangwa akagumirwa hanyuma agacibwamwo kumva yuko mu nda wuzuye ukamenga baponsemwo ipepu cyangwa abantu baguma bagira amagaze menshi hanyuma ugasanga uwo muntu arashobora kumva yuko arushe yego cyane cyane ni ibyo ubwabo izo tukunda kubona kenshi ukubabara mu nda uguhinduka kuko ari ugucibwamo cyangwa kugumirwa n'ukuzura mu nda kandi ikindi ni uko ubwo bubabare bwo mu nda kenshi iyo uwo murwayi ashoboye gusohoka neza aca yumva umenga araruhutse ibyo n'ibimenyetso rero bitera soriana kuri iyo ndwara
rero umuntu yagize gucibwamo canke kuguma canke ibyo bimenyetso uvuze byiza nuko yoza avuga ati kumbure bamupime indwara z'inzoka n'ibindi mugabo akagerageza no kumupima iyo ndwara muyipima mute
okay kenshi nize navuze mu gutangura babanza kwipimisha kenshi mu masantre do sane bakavuga ko ari amibe canke ko ari inzoka canke ko ari tifoide barabikora iyo ngwara rero ingene bayipima nta gipimo kiriho ushobora gupimisha ugaca uvuga ngo uyu muntu waragwaye colopathy fonctionnelle nta na kimwe iyo ngwara igipimo cyayo ni uko ibindi byose ubipima ugasanga bimeze neza ibintu byo mu nda usanze byose bimeze neza nawe umurwayi aguma afise izo ngorane urashobora kuvuga ko agwaye iyo ngwara mugabo wamugira izindi egizame hari nk'ikintu tereza kurondera icya mbere bategeza kurondera ko atamaraso ari mu musarani wiwe yasohotse ku manda mukuru kuko iyo ari amaraso uca ujya kuronderera ku bintu by'amakanseri yo mu mara ari ikindi examen tukoresha kenshi yo kugira ngo umuntu bamupime barabe mumara ingene hameze ko atabije imbe biriyo ko ataza inflammation ziyo zimwe nababwira y'amamara dukora n'amara ikakorite emalgique hanyuma ukagira na ecography kugira ngo urahabe ibindi bihimba byo mu nda ko atagwaye igitigu ko atagwaye rwagasha ko atagwaye rate n'ibindi
yego muganga iki kiganiro n'ikiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe iki America ibibazo dufise ni byinshi cyane ariko reka nabo nyine tubakanya bakubaza ibibazo bashikiriza ibyiyumviro duhere kuri niyo kwizera uratwumva allo niyo kwizera
ndabumva
kaze mu kiganiro ikibazo cyangwa icyumviro ufitiye muganga
nase twaza dukeye nagomba kubaza muganga
duzijwi
okay uko rero muganga yageze kubitondagura ndumvise ko muri komuraganira ikiganiro cyane n'indwara zifatira mu nda abanumvise ko indwara mwashimikiye ko cyane ari indwara niba ntanumvise nabi nusumengana indwara bita niba ari coropati fonctionnaire bo yageze kumviza uko muganga yadondaguye ukuntu kera yavuze ko ubyimba inda bugacibwamwo yadondaga ibintu byinshi kabisa yewe rero akafata nagenda mwibarize gatoya nagenda mwibarize nti mu kwezi guheze hari ikiganiro mwari mwacishije ngaho ku radiyo ku ijwi rya Amerika cyari kijyanye n'ibintu bijyanye na repre kijya ngwara za repre ibintu bijyanye n'imibembe kijya ngwara z'imibembe nyine zibana ko amurundi ziragisibije gose bo baratubwiye yuko ngaho mu Kamenge aha mu Kamenge ngaho Bujumbura hari ivuriro rishasha bashize aha abita impande ya rwa ifese niba ari kuri wa karede Kamenge fitale do rwa karede Kamenge nga mu Kamenge iryo vuriro bavuze yuko harimwo ubuhinga bwinshi harimwo ibikoresho bikwiye kabisa ku buryo atangwara ushobora kunanirana yewe ikibazo nagenda mwibarize ni iki none ko hari ubuhinga bwinshi iyo none nta miti mufite yo bivura iyo ndwara kompletema ku buryo muyituza hamwe itagaruke iyo ndwara nyimba niba ari coropati fonctionnaire hama ubwa nyuma canda mwibariza nti none iyo ndwara coropati fonctionnaire uyigwaye yica mu gihe kingana gute
murakoze cyane urakoze niyo kwizera reka twakire n'uwitwa innocent turi kumwe allo innocent
oui allo
innocent kaze mu kiganiro baza muganga
ego nagomba kumaza mugabo n'umuse kibazo kigomba kumera nk'isa mugenzi wanjye ajije kubaza abajije ati mbega nta miti ihari ishobora kuvura kompletema iyo ndwara ntiyongere kugaruka ikibazo kigira kiti eske iyo ndwara kivugwa ngo ikire iravugwa igakira cyangwa n'indwara idashobora gukira
urakoze Innocent reka twakire n'uwitwa Ndayifermin turi kumwe mwiriwe neza Ndayifermin ikibazo cyangwa icyumviro
mwiriwe ikibazo cyanje nagomba kumubaza ari indwara bita ikige iyo bari nyine muri ko muraganira uno munsi
subiramwo ntitwukumvise neza
ari indwara bita ikige ikunda kujya abantu cyane mu nda
ikige
iyo bari muri ko muraganira ko uno munsi
turamubaza muganga
ikibazo cya kabiri nagomba kumubaza mu gihe iyi ndwara uyigwaye wakwitura ku bitaro byose cyangwa hari ibitaro byagenewe kuvura ino ndwara
urakoze cyane Firmin reka duhe umwanya muganga yishyura ibibazo byanyu muganga duhere kuri niyo kwizera na Innocent babajije ibibazo bimwe niyo kwizera yavuze ati iyi ndwara iravugwa burundu Innocent wewe yabajije cyane cyane ku byerekeye imiti iraboneka kuri mu kuvura indwara
ego ibyo bibazo nabyumvise kuri iki cya mbere n'iki cya kabiri nagomba kubishyura ko iyo ndwara idafise umuti uyivura burundu ngo ikire nk'izo suri kugaruka kuko urumva nababwiye ko n'ibiyitera si ibintu biboneka nicyo gituma mu byo dukoresha cyane cyane hariho impanuro z'umuntu iyo wagejeje kumubaza iyo uri kuramuvura harahushika kukindi wana chatunye iyo ngwara iza aho rero ucumuye impanuro yo kwico kintu ashobye kukiheba iyo ngwara iragabanuka mugabo cyumva kuvuga nta muti uyivura burundu ubihere mugabo hari imiti dukoresha n'impanuro gishobora gutuma iyo umuntu yagize crise iyo crise igabanuka
ndayifira
niko bikenewe ko nokuri Rwanda bubya amazina yayo mugabo ushitse abaganga bo barayizi
ndayifira yo bagize ati iyo bari iyo ngwara yitwa ikigi ivugwa abanyagihugu
oya siyo ingwara yitwa ikirye ni ingwara ifata umushishito iyo bita mu Gifaransa ulcere
iyo yufatira he
ifatira mu mushishito muri estoma
mu mushishito urakoze cyane yabajije ati umuntu ndayifirome yabajije ati umuntu yoja ku bitaro ibyo byose canke hari ibitaro canke ivuriro rizwi kuba ari cyo cyonyine rivura canke rivura cyane ndaziko murafise clinique la colombe mukamuvura ingwara umuntu yoja ku bitaro ibyo byose
oya urashukuragenda abaganga mu bisanzwe bajya abaganga ba generaliste baraziga bakiri muri medicine hanyuma rero iyo ugiye kwivuza iwe akabona iyo ngwara atayitahuye neza araheza agaca kurungikira umuganga abinonosoye nkaho twe twigize byo mu nda umuganga wo mu gastroenterologue
iyo yivuye none muganga yivuye iyo ngwara ko twavuze cyane cyane ko iterwa n'ibibazo bihangayikishe ubuzima ibibazo byo mu bwenge bituma umuntu astressa cyane bifata ikiringo kingana gute kugira ngo umuntu ayivugwe iyo tukumbure izo stress ibyo bibazo bigabanutse mu muvura igihe kingana gute
urumva uyo muntu kingene tumuvura nta minsi iriho uvuga ngo utegeza gufata imiti iminsi ari yingara mayinga abiri ngo niho uzokira kuko tuvura iyo agize iyo crise yo kubabara mu nda canke yo kugumirwa canke gucibwamo canke izindi manifestation nuko bako tutwira ikintu twita le traitement symptomatique na traitement de fond ibaho
birumvikana muri iki gihe none mwihweje haba ibujumbura canke mu gihugu hagati iravugwa neza ingwara barayitaho cyane canke abantu ntibayimenyereye cyane
mu byo tubona bwa minsi yose nuko kenshi bantu badushikira baraciye mu mavuriro menshi ari mu centre de sante ari n'ahandi mu mavuriro bakaza bafise ibyo bibazo ko bavugwa ntibakire rero umwanya munini wo kuvura umurwayi ni kugerageza kumwumvisha iyo ngwara icyo ari cyo ni kumwumvisha kuko mu bisanzwe abakomeye amarayo abakomeye mugabo akora naje ahantu cyambonera no guca mbwira umuntu yabagije ngo byari ngo ushobora kwica umuntu ngo mu gihe kingana iki iyo ngwara niyica oya murabana uko ukajya urivuza ubwize izo crise mugabo navuze ni iyo ushoboye kwerubanya ibyo bintu gutera stress urashobora kusubirukakira ukamera neza kubera icyo kintu kiba kivuyeho
urakoze cyane muganga reka twakire n'uwitwa John uratwumva Hello John
ndakumva
John mwire neza ikibazo cyangwa icyumviro
mahoro neza cyumviro cyuwanje mune iyo ngwara itegwa n'iki
muganga yasiguye ko itegwa n'ibibazo by'ubuzima ibibazo bihangayikisha umutwe ama nk'izo bita stress mu Gifaransa yo kindi kibazo ubufise
mune uyigwaye ukaje ku ma centre de sante basha kwivura
ego muganga yavuze ati barashobora kwivura ni ingwara bavura bivuye kuri izo symptoms ibyo bimenyetso uba ufise yasiguye uburyo basigurira umugwayi impamvu yatewe iyo ngwara arasigura n'ingene bashobora gufata amaraso bakaraba katari zindi ngwara irashobora kuvugwa
ikimenyetso ikora kayo kwi ikimenyetso ikora kayo kwigwaye n'iki
Ndakeka ushobora kutakurikiye cyane John, ariko yasiguye bimenyetso byinshi, muganga yasiguye ibimenyetso byinshi kumbure bwisubiriwemo, uraza kuvyumva neza. Reka twongere duhe n'undi iki yo bafise ibindi bibazo tutasiguye. Reka twakire Chris. Chris turi kumwe? Chris niriwe neza. Chris ufise ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza mu kiganiro cerekeye ingwara yo mumara?
Oyo muganga waho muganga agenda mu abeti mbiye ngwara bari ifata abajene abakiri bato nk'abantu basa nk'abisononeye mu myaka kubera ko nenga ibintu by'amastresse kandi n'abantu babana ntibibakarira cyane ibintu by'abapapa bamama bose.
Urakoze cyane Chris. Muganga ndiyo ndavye ibi bibazo bigerekeye abajene, kuko nabo nyene ntitwovuga ko nabo nyene batagira stress, ariko mwasiguye yuko cyane cyane abantu bafite imyaka 50 kurusha abakiri bato kumbure nk'imyaka nka 20, bobo nubwo bashobora ko bataboneka cyane, bobo nabo nyene ibimenyetso ni vya bindi nyene bigenda gute?
Ubu rero kubera nibaza ari kubera ibihe turimwo by'ubushomeri, ibihe turimwo usanga abantu benshi batagira akazi, ubu turabona ko n'abakiri bato iyo ngwara irabafata irabafata, kandi ibimenyetso biguma ari birya nyene, ni ibimenyetso bifatira mu nda. Ibirya by'imyaka hagati ya 30 na 50 no kuduga, ibyo ni ibintu biba byanditse mu bitabo mu maliterature. Umugabo ubyibaraba neza hariho n'abakiri bato iyo ngwara ifata.
None muganga, hari kumbure ko wavuze ko amara y'umuntu aba akomeye, hari imfungurwa zofasha amara gukomerana cyane 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 ko umuntu yoba yarayigwaye rimwe akayivuza igakira, imfungurwa ni nk'izihe cyangwa ivyamwa yofata kugira ngo afashe amara yiwe gukomera kugira amagara meza?
Ego, mu mpanuro tuha abantu bagwaye izo ngwara turabahimiriza yuko boja baranywa amazi akwiye, inusu iritire n'inusu cyangwa arenga. Turabahanura ko boja barafungura imboga, turabahanura ko boja barafungura ivyamwa, tukanabahanura ko bokora nuzenye imyimenyerezo siporo nka gatatu mu ndwi. Rero benshi kibagura no kumva ngo siporo bakumva ko ari kugira ya siporo y'isaha y'amasaha abiri, ariko mu bisanzwe 30-45 irakwiye ku munsi, igikuru ni ukuyigira kenshi, donc la régularité.
Ni ukuvuga ko umuntu gutambuka birimwo, tuvuga umuntu atambutse 45 birimwo canke bisaba nko kwiruka canke gukora ibindi?
Ushoboye kwiruka uriruka, ushoboye kugira marche ugira marche byose ni sport.
Mu vyamwa wavuze icamwa nka kimwe, ndazi ko hariho igihe nigeze guhanurwa gufata icamwa kubijanye n'ingwara zo munda, icamwa wo bahanura cyane cyane ni iki bikunze kuboneka?
Nta camwa specific umuntu yoshingira ko ngo camwa gikuni iki, ivyamwa byose kuko byinshi kintu igituma tuba tubwira ko bojya baragira ivyamwa ni kubera bifise utuntu dutuma amara akora neza twitwa amafibre. Ego, ntawuvuga ngo urafata ngo inanasi kurusha umubi cyangwa ngo urafata voka kurusha umwembe, ivyamwa byose birakwiye gufungurwa.
Urakoze cyane gose muganga. Reka dufate segonda make cyane tumira mate twongere tugaruke. Murakoze cyane ku nsobanuro muriko muraduha. Reka tumira mate.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha isa 12 ngice za mu gitondo kuri radio ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Radijwi cya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ikiganiro kuri no munsi cerekeye amagara y'abantu turi ko turaganira ku ngwara ya colopathie fonctionnelle ingwara zo mumara dufise umuganga mutumire yanonose ingwara umuganga mutumire akabari Dr. Niyondavi Sophonie iwe Bujumbura mu Burundi Turi kumwe kandi n'abatumire n'abanywanyi bariko barahamagara babaza ibibazo muganga reka tubandanye twakira abanywanyi bacu turafise uwitwa Eric turi kumwe
ndabaramukije
mwiriwe neza Eric kibazo cyangwa cyumviro
yego murakoze ndabashimiye ijwi rya Amerika
yego
jewe nabyumvirije muganga yasiguye Dr. Sophonie kandi yavuze ibintu by'umari by'ingira kamaro byinshi umbere umuntu yoyirinda nibyo umuntu yofata kugira ngo ayirinde ariko je hari kwibaza nibagije ndiko ndumviriza numvise yuko bitegwa n'ikintu kitwa stress stress tewe mbo ingorane ziri mu muryango cyangwa ushikiwe n'ikibazo murabona ko ngaha mu Burundi igihe turimo ari igihe kitoroshe ama stress ni menshi mu bantu vraiment Jerero na cyane bazani none ko mbona amasese agiye kuzaragwira mu bantu kubera umba ingorane ziri mu Burundi muri cyo gihe kubera urumba irashobora nko kugufata hanyuma wewe ugacuguma wibaza uti petete n'ibintu bisanzwe bya constipation cyangwa iki none urumba rero nashaka ndamwibarize none ko stress zigiye kuzazira abanyinshi mu Burundi sinzi ari cyo yoshobora kutubwira ingene umuntu yobyifatamo cyangwa ingene ashobora kubyevita dimwe ntasiretse zigushikiye ugasanga ushikiwe n'ikintu cy'ingorane hanyuma kugira ngo urabe ko byo iyo ngwara itoki kwataka usira pidema yego murakoze
cyane reka twakire na Innocent muratwumva allo Innocent
allo
Innocent turi kumwe ibaza ikibazo muganga
bo nagomba kubaza ati none iyo ngwara none kuyikingira kuba umuntu yikingira gute
urafise ikindi kibazo canke nico nyene
bo nagomba kubaza nyene none burya kugira ngo umuntu ashobore kuronka umuti nyawo bavuga ati ano shaka azishogenda akipini bashaka kumenya ifa yagwaye amakazi shaka kumenya ati yo bayari yo akamenya ngene ashobora ashaka kuyikira mu gihe yo yamaze kumenya ko ari yagwaye ahanini yo kwitura impande ngaha mu Burundi ifata nk'akarorero umuntu ashaka kubira aba ati ukavuga ati akagerageza ku buryo ashobora kubibona
akore kugenga yiza urakoze cyane muganga
namwe murakoze
muganga Eric na Innocent kuvyerekeye kuyirinda canke ko nka Eric ko yasiguye ibibazo ni byinshi rimwe na rimwe mu buzima cyane cyane muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi bashobora kuba bafise stress bumva bahangayikishijwe mu mutwe Eric kuri we ndakeka ashatse kumenya cyane cyane ni kuri uherugira umenya ati ndayigwaye ingwara ndayivuze ndayirinde gute kugira ngo iyo ngwara ntigufate kumbure icokogwa cyane cyane uyo kwirinda ni nk'iki
urumva ibyo bintu biragoye kuko imyitwarire ko yuni myinshi uko yabivuze ama stress nayo nyine ni menshi nicyo gituma n'abagwaye usanga ubagwaye iyo ngwara usanga barongerekanye ariko rero nta kuntu umuntu wenyine ashobora kumenya ngo aragwaye iyo ngware ya coropati fonctionnaire atagiye kwa muganga. Kuko nkuko nabivuze n'umuntu abameze neza bakomeye mugaba akagira iyo ngorane gusa yuko abara mu nda, yuko kumva mu nda byinje, yuko kudasohoka neza n'ibindi. Kuko ni kugira ngo uvuge uti ni coropati fonctionnaire nababwiye ni kintu twita diagnostic par elimination, ubanza gukuramo izindi ndwara zose zishobora gufata amara. Nicyo bituma nababwiye amagizame yo gukoresha kugira barabe ko ata bintu by'imbe biri mu mara, ibintu by'amakansere, ugapimisha umusarane kugira barabe ko atanzoka, ukagirisha micrography, ukagirisha izindi egzame. Ibyo byose wabikoresha ugasanga byose bimeze neza, niho umuganga ashobora kukubwira ati wewe urakomeye, mara yawe arakomeye, mugabo akora nabi gusa kuko ni indwara mu bana ndi kwica. Ntashobora rero wenyine kumenya ngo aragwaye coropati fonctionnaire. Ibyo ni byo abarigwa na muganga. Hanyuma gestion de stress ni biva ku muntu no kuri stress. Nta formule iriho umuntu yotanga ngo kwita stress gutya na gutya. Binawe bage ingene umuntu yoyirinda ntabiriho, nta ku muntu ashobora kuyirinda. Urashobora uragerageza ukagira bimwe navuga by'uko umuntu yoyaragira kugira ngo amarayo akore neza, mugabo si kuvuga ko ngo nuko ubikora udashobora kwigwara.
Biva cyane cyane ku mara. Kumara y'umuntu biva cyane cyane ku mara y'umuntu.
Hanyuma kuri ibi nabyo byo kuvura nabi bivuze ko ari impanuro cyane cyane no kurashira umugwayi yuko iyo ngwara itace izo mubwira. Hama ku byerekeye uwo yoraba kugira ngo abimubwire, kenshi urabona si abantu bose bafite uburyo bwo kuza kuraba abanonosoye indwara zo mu nda, si bose babishobora. Mugabo nicyo bituma narabwiye ko ubanza guca kuri ibi bitaro byo hasi bakajya barakuduza ku rundi rugero kugeza aho ushobora gushikira muganga yabinonosoye.
Abo bandi baganga barashobora kuvuga bati nta mibe, nta zizo zindi ndwara zo mu mara ufise, ni nabo baca bafata iyo ngingo yo kubarungika ku bo bita aba specialist, abantu banonosoye izo zindi ndwara zishobora kuba arizo.
Hari abashobora kubavura nk'izo ndwara za mibe, za typhoid, za angiostome, ugasanga uko bagiye nibyo baguma batora, kenshi nibyo baguma batora. Hari nk'umuntu ashobora kuza kubwira ati je maze amezi atandatu ngo ayamibe, maze amezi icyenda ngo ayitifoide. Mu by'ukuri ibyo ntibiba ari byo, kuko nta muntu ashobora kurwara tifoide amezi icyenda cyangwa amezi atandatu ngo ayamibe. Urumva baramuha imiti y'ibyo byose mugabo ntakire.
Niyihe mpamvu umuntu yobandanya kubwirwa ko ari tifoide cyangwa mibe kandi atariyo? Ni uko baba bazi ko yaje kuyivuza mbere cyangwa ni uko baba batagize ibizamini bikwiye?
Kuko erega kenshi hariho nk'abantu usanga bazi yuko ingorane yo mu nda ni inzoka. Ugasanga yumvise arababara mu nda, yaciwemo, yagize constipation, akajya agenda kuri farumasi kurondera umuti w'inzoka cyangwa ngo ni tifoide, bimwe twita automedication. Ibyo rero si byiza, kuko uwo muntu aba ari kuyivura nabi. Nicyo gituma bakwiye kujya kwa muganga akivuza neza.
Rero kuri ibyo nyine uvuze, rero muganga atataraja kumutumira akurikira, byiza ni uko nkukumbure nka tifoide nkuko bivuze ntushobora kuyigwara amezi icyenda, kumbure uwo murwayi yosaba muganga kugira ibindi bizamini.
Yego, nicyo nshaka kuvuga. Ubonye bakubwiye ngo urarwaye tifoide bakaguha imiti, ugasubirayo ngo ni tifoide. Mu by'ukuri aho byiza ucuhinde ukagenda kubagiriza ahandi, ushobora kurwara tifoide amezi abiri, ugafata kire zitatu zine za tifoide mudukire bishoboka.
Birumvikana. Murakoze cyane muganga. Reka twakire n'uwitwa Emery wakoze kwihangana ku murongo. Twari ko turahavuga byinshi na muganga, ariko shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro.
Niriwe
neza.
Ikibazo nagomba kubaza dogiteri, nagomba kumubaza ko hari imiti y'ugupfupfaza na Mikayo ushobora kutubarira. Hama ikindi nasho nagomba kumera nk'umwunganira, sinzi ngo nariyocumva. Kubera ingorane dufate nk'iki gihugu kirimo, usanga izo stress ari nyinshi cyane. cyangwa nabyo byo habahubwa ari ibintu byo fakaze bigatwara umugambi w'igihugu kugira ngo azashobore gutreta kuko nkaje wendaje nk'akarero kibanze abyo kiyo umwana buze ijya y'umuntu akenye mu nzu yo yabuze umuntu ye muri kanseri bamwe hari ingorane cyangwa ubuvuga yo gitreta au niveau national kuko mbona umenga biragoye ko bo gitreta par tete par individu kuko kuri par gara population ngora gara manje nabo ko kuba twishyize kubera probleme cyase kiri cyane mu gihugu n'ubukene cyase nabi gutashe kuri mu byo biragaragaza cyane bya rito
urakoze cyane Emery reka twakire na James. James turi kumwe. Hello James. James wiriwe neza?
Yego murako. Mwiriwe.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego nashaka se nubunganira mugenzi wanjye byavuze. Yego muganga mwatubwiye yuko impamvu dutera iyo ndwara yuko.
Ndakeka telefoni mugoye James iracitse. Reka twakire Eli. Eli turi kumwe? Hello Eli. Eli turi kumwe? Ndakeka kuri murongo wa telefone nawe nyine abuze. Muganga ku kibazo cha Emery na James abajije kuvyerekeye umuti nyawo. Ndakeka Emery yashatse kumenya izina ry'umuti kumbure yoja kugura muri farumasi akivura ariko sinzi ko umuhanura ko yopfa kuja kugura ariko yongera nabaza ati hari umugambi w'igihugu uzi wabuhari kuko yavuze ati iki ni kibazo gikwiye gufatwa ku rwego rw'igihugu kubera ibibazo biri mu gihugu hari umugambi wabo hari canke mu bamuzi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ushobora gufasha nk'abantu bagwa izingwara kumbure mu kufashisha uburyo bwo kuyivuza canke hari umugambi
bo namwumvise ibibazo byiwe kuri by'imiti imiti ishobora kuvura ingwara ya corporate fonctionnaire iriho mu mafarmasi kuko objectif imu yo kuvura uwo muntu ico gihe ni kugira ngo iyo crise abarimo ihere. Aho rero hariho imiti usanga ivura n'ubwo babare bwo munda hariyo imiti twita madispatalin ama debrida ama spasfo ama flatorire hayo ni twita imiti kuvura ukugumirwa munda n'ini dukoresha igihe cyo gucibwamwo mugawe izayizo byose viza yogenda kwa muganga kabare mu ayinandikira apana kugira ngo narumvise muganga Dr. Sofon ngo yavuze umuti nguyu agacegena muri farumasi ko muyo muti ngo ayikora part fonctionnaire kuko ntabyabazi cyo ni cyambe cyaka bikuri ku mugambi wa leta wo kuvura izingwara zo mu maraitwa ko part fonctionnaire ushiko uyu munsi nta mugambi wa leta uriho kwivura ye kuko ni ingwara igoye mugabo umuntu hameho ama statistique meza
biharuro
umuntu arabye nk'amafaranga mituele ikoresha kugira ngo uza abantu abantu cyanje amafaranga bakoresha ni menshi cyane kuko nabantu benshi bagwaye iyo ngwara urabye imiti bandika abaganga bandika ku munsi ku kwezi nibaza ko ariyo miti myinshi usanga yandikwa kurusha iyindi. Donc ni problème de santé publique mu bisanzwe iz'umugambi wa leta nabyo nta birabaho.
Twizere ko bariko baratwumva mu rwego rwo hejuru kugira ngo iki kibazo kumbure biyumvire kugishira mu migambi yo ku rwego rw'igihugu nkuko mubivuze irafata abantu batari bake mu gihugu bitewe na stress. Reka twakire uwitwa Mohamed. Mohamed turi kumwe?
Ego turi kumwe Oriane.
Ego.
Turaho
turakomeye namwe.
Mu Burundi turakomeye namwe gitagara cya Bujumbura.
Ni byiza cyane. Mohamed ikibazo cyangwa
iki? Nagahengwe ubuna.
Nagahengwe.
Ana?
Nugushima Imana.
Ego.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Bwono ndumi bwonda mukizi wa mutumire muri kumwe.
Ego docteur ni vyabandi ni arakumva niyo ndavye murantunga docteur arakumva.
Nda muramukije ndamwumva.
Ego nataka na ego kubaza cyambere nshaka ndamibarize. Muganga. Twe turamaze kubona indwara yitwa ifayide ifata mu kuribwa mu nda. Alo?
Ego turakumva.
Ego ndakumva.
Ego ifatwa kuriva mu nda mbe mbe bwa muganga mbe iyo ngwara ko tubona mu Burundi n'eki bamwe bibafata mbe muwamufise imiti ingana gute iburi iyo ngwara kuko turamaze kubona ingwara kwibangamira cyane abantu bose twe ere no mu Burundi naho mu Rwanda ari abarundi bose tumaze kubona ifata cyane gute mbe muwamufise imiti ingana gute muwamufise ubwoko bungana gute iyo miti icyo ni cyambere cya kabiri nacyo yashakanda kwibariza muganga wewe ku ndwara yo gucibwamo mwebwe ko tubona mwenga kenshi cyane hari abaganga badafite ibikoresho byinshi muba mufite ibikoresho bingana gute biba bivura iyo ndwara nk'umuntu dufate aba yandiwe n'iyo ndwara nicyo kibazo nibyo bibazo by'ibanze mbagize murakoze
murakoze cyane Muhammed. Reka twakire na James yongeye kugaruka ku murongo. James twongeye kukuronka turi kumwe.
Ego.
James akabazo ufitiye muganga nakahe?
Ego nashaka kumubaza muganga mwatubwiye kubijyanye n'iyo miti. Ego mwavuze yuko ari miti idakunze kuboneka cyane. Nagomba nibarize muganga ko mubona iyo ngwara isa nuko umenga irakomeye kandi irababaje cyane. Mu gihe mubona yuko ishobora gufata n'abantu batagira aho bosaba kugira ngo bayivuze iyo ndwara, nimubona yuko ga muganga yuko iyo ndwara bita leta yacu canke amashyirahamwe atagiye arasaba kugira ngo imiti iboneke yuko abantu bazohava bamererwa nabi kubwo kubura imiti, canke mubona yuko imiti muyisavye hoho iboneka ku rugero rungana gute?
Urakoze cyane gose James. Muganga mbere ko tujya kumutumira kuri kira Muhammed na James. Muhammed cyane cyane bwa mbere yabanje kubaza indwara ya typhoid. Tirafata abantu cyane, imiti irakwiye mu gihugu, iyi ndwara ni kuki ikaze cyane mu gihugu, biterwa n'iki?
Bo, imiti irakwiye mu gihugu kenshi, habari imiti myinshi. Mugabo iyo umuntu ari kwaravura indwara hari imiti guhe yibanze. N'iyindi miti ujurandika uko ubona indwara ibimeze cyangwa kwikura. Nicyo gituma imiti iriho abaganga iyo bandika nibo bayimenya uyo bahera ko n'ingene bajya baraduza le niveau d'efficacité cyangwa kimwe no kivuga mu Kirundi.
Ingene akamaro kayo uko igenda iravuga.
Ingene igirarutana. Kuko uhereye nko ku miti ifise ukomeze bunini hanyuma hari iyindi miti yo munsi yayo ishobora kuvura indwara ubugize ikosa kuko hanyuma udasubiye gukoresha iyo miti ikomeye cyane iyo miti yindi usubiye kuyimuha ikora neza. Nicyo gituma ari ukurya umuntu araduza uko ubukebuke. Hanyuma rero tifoide n'indwara izwi kenshi iva ku bintu bijyanye n'imibereho, ibintu bijyanye n'ibintu by'isuku. Isuku aho umuntu arara, isuku aho umuntu akorera, isuku mu byo umuntu afungura, isuku cyane cyane isuku.
Urumva no kuvura nk'inzoka muri make
umuntu aba yambaye nk'inzoka. Si nk'inzoka, oya.
Iyo suku iyo rita yadafise isuku ryiza ni mu bintu arashobora
kugira inzoka, arashobora no kurwara na typhoid, arashobora kurwara korera, arashobora kurwara n'izindi ndwara nyinshi.
Kuri James mwamaze kumwishyura ikibazo cerekeye niba imiti hari cyangwa idahari, ariko yavuze
imiti
imiti irahari kwiye nk'uko mwabivuze.
Imiti iri mu mafarumasi, ikigoye n'uburyo bwo kuyigura.
Kuri icyo nyine cerekeye uburyo ko kumbura abantu usanga uburyo bugoye, iyo umuntu ayigwaye igihe kirekire ntayivuze ho bigenda gute?
Iyo umuntu ayigwaye igihe kirekire ntayivuze iyo koropati fonksiyonere urumva aguma afise za bimenyetso nababwira byo mu nda ugabo ntimwica.
Nimwica
ika
haragiraho none tuvuge nko kuribwa mu nda bihagarara hakaza ibindi bimenyetso kumbure kuko nkiyo atakiribwa mu nda ashobora kugira ati narakize mugabo kumbure hari nk'ibindi bimenyetso.
urumva birashoboka nyene yuko agira crise la crise igahera atagiye no kwa muganga bivuye kukuntu ibyabiteye ama stress ingene yagize gestion yayo fatari nk'umuntu yarabuze amafaranga y'ukuri ha minerval y'umwana yahagaritse umutima ejo baramwirukana hanyuma akayaronka akayariha urumva rakoze ibivuyeho
none nubuye
ibintu nk'ibyo
ni nk'amafaranga nkangahe kugura nk'imiti y'ukuyivura
ha icyo rero je ntacyo nshobora kumenya kuko twebwe urumva twe turabavura gusa tukayandika izi kumenya ibintu by'amafaranga kenshi birahindagurika usanga biva bajya bayidandaza amafarmasiye niyo bayikura ugaca uraba n'ingene amadovize bayiguramwo ingene yarahindagurika ibyo rero nibaza ko ata ntawe ushobora kuvuga ngo naya birahindagurika bivuye kubiye bivuye no kuri todoshanje y'amarundi
ariko kubera nyine iyi ngwara isaba ko babanza kugira ibindi bizamini byinshi umuntu yavuga ko kumburesha kuba izimbye kuvura muri make
kuko ushowe ushiramo nizo examen zindi kugira ngo urabe ko atazindi ngwara zikomeye umuntu yaba agwaye biratwara mbere atari make nizo
reka twakire Obed turi kumwe
yego ndakumva
Obed kaze mu kiganiro baza muganga
kano mbaze muganga iyo ngwara ya kuropati fonctionnement ko arambiye iterwa na stress nime umuntu yokora ikugira ngo ayirinde ko mbona ibitera masinesi bitaba ari bike cyane hanyuma ka buganga buba bategura iki kugira ngo abantu bose bankabajye abantu baba bari ruguru iyo ngwara bashobore kuyimenya ko bayigwaye kwa igihe musanga umuntu cyane ntamenye ko bagwaye iyo ngwara kaza kimwe bisanzwe buba bari kubategura iki ku magara y'abantu bose ntidufate kwa kujumbura gusa abo bose bari ruguru kugira ngo ashobora kuyivuza kama ikindi nacyo nkamara mubaze ingwara ngo mbanza mubaze ingwara y'umutima yo bino irashobora kuvurwa igakira
ariko docteur Niyondavye Sophoni avura indwara zo mu nda ntavura indwara zo mu mutima
ntacyo reka mbaze iyo ndwara ya mbere
yego Obed urakoze cyane rwose muganga Obed arabaje ikibazo cyiza kubijyanye nico mwa mutegekanye nko kubwa baganga kugwego rw'abaganga hari ico mwa mutegekanye kugira ngo kumbure musigurira abanyagihugu kuvyerekeye ingwara hari inyigisho canke hari kindi kintu mwa mutegekanye kugira ngo abanyagihugu bategere ingwara bayimenye hama bamenye nuko ari yo baba bagwanye
gushika ubu gushika muri iki gihe nta mugambi twovuga ufatiye ku gihugu kubona abuze bijya by'ibintu by'imigambi usanga bifatiye ku gihugu cyose abari programa iyo muri leta iyo mu bushikanganje bw'amagara y'abantu kushiho twebwe tuvura abo twakiriye badushikiriye bari kubarivuza
urakoze cyane twibutse abatwumva ko ari radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni cha kiganiro mukunda cyane muri isanga ku munsi wa gatatu no munsi tuganira ku magara y'abantu tukaba twatumiye muganga Niyondavye Sophoni muganga yanonosoye cyane ivyerekeye ingwara zo mu mara ingwara zo mu nda abimazemwo imyaka 20 abivura akaba ari karadufasha kusobanuka izo ndwara cyane cyane ku ngwara bita colopathy fonctionnelle ingwara iyo mu mara abari ko baratwumva nkuko twabivuze radio Ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 cyangwa kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mu kiganiro muri sanga cyuyu munsi kivuga ku magara y'abantu turi kumwe na muganga Niyo Ndavyi Sophonie. Muganga Sophonie akaba afise ivuriro ibujumbura mu Burundi yitwa Clinique La Colombe. Muganga Sophonie yanonosoye ingwara zo mu nda, ingwara zo mu mara, akaba ari karagerageza kudusigurira ingwara yitwa colopathie fonctionnelle. Muganga, hari ibindi abanywanyi kumbure batabajije canke ibindi bisobanuro mwo dufasha kugira ngo twumve iyi ngwara ninge nivugwa canke ninge niyo kwirindwa umuntu yogira nibi?
Murakoze, numvije ibibazo nka byinshi babibajije. Iyo ngwara rero cyo nagomba gushimikira ko cyane nuko abantu bomenya yuko ari ingwara igereke ingene amara akora atari ingwara iboneka nta gipimo kiyipima neza ukubwire kiti ni ingwara ya colopathie fonctionnelle. Ni ingwara dushikiriza yuko ariyo tumaze kubona ibindi bintu byose byo mu nda byo mu mara bimeze neza kubera ama examen tuba twakoze. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nuko ari ingwara itica. Icya gatatu nuko naho umuntu yoba afise ingorane yogerageza kutabishyira ku mutima cyane kugira ngo izo stress ntizibe nyinshi ngo ace atangura kurwara iyo ngwara. Hanyuma ikindi agomba kuvuga nuko umurwayi abonye amaze amezi abiri atatu yivuza bakamuvura inzoka bakamuvura tifoide akumva mu nda ntatora mitende nuko yobana akegera abaganga bandi bakuru babinonosoye kugira ngo barabe ko atari yo ngwara ya colopathie fonctionnelle. Hanyuma ikindi agomba kuvuga nuko umurwayi w'iyo ngwara ni umurwayi abantu badatahura kuko we aragwara mugabo abantu bakabona akomeye. Dufate ari nk'abantu ushobora gusanga nko mu kazi bariko barasaba impusha zo kujya kwa muganga kwivuza ugasanga abakoresha babo babona nabi bakabita ko ari ukugomba kudakora akazi neza kuko babona akomeye. Mugacyumva kuvuga nuko nubwo abakomeye abagwaye kuko abamerewe nabi mu nda. Iyo tumari umukoresha abonye umukozi wiwe agiye kwa muganga azomureka azomurusha kandi ntamwiyumvire ko nabi ngo ntashaka gukora neza. Hanyuma ibindi nabyo nibijya nababwiye z'ibintu umuntu yaje arakora ibintu byo kunywa amazi ibintu byo kurya imboga ku benshi usanga batarya imboga ibyamwa ugasanga ibyamwa ngo ni iby'abana na siporo.
Yego muganga, ku bijyanye n'igitigiri nko muri iki gihe cyane cyane mu mwaka waheze ibibazo byaraduze mu gihugu namwe mubandanye mubona abagwayi baza bidogera indwara zo mu nda ugereranyije nk'abantu nk'igitigiri caduze gute kuva mu mwaka uheze?
Kuva mu mwaka uheze gushika ubu abantu turabona yuko abantu babaye mu nda ibintu za colopathie fonctionnelle byagwiriye. Sinshobora kuvuga ngo ni kugwiza kabiri cyangwa kugwiza gatatu mugabe ikiboneka cyoco nuko bagwiriye kurusha imbere yaho.
Muganga, murakoze cyane gose ko namwafashije aka kanya ko kudusigurira ingwara n'ibyerekeye ukuntu umuntu yo kwifata, ukuntu umuntu yo yirinda canke yo yivuza. Ndabibutse abatwumva mwese ko Dr. Niyo Ndavyi Sophonie akorera muri Clinique La Colombe mu gisagara ca Bujumbura aho ni muri quartier INSS hafi y'amashuri y'abafaransa. muganga yize kuvura indwara zo mu nda mu Bufaransa imyaka itari mike yarakoze mu bitaro byo by'abasirikare imyaka 8 akaba kandi ubu arivyo ari karakora turamushimiye cyane gose turashimiye nabaduteza amatwi aba bajije ibibazo ukuri indwara twizere ko mwasobanukiwe kandi mwaronse inyigisho zikwiye kuvyerekeye colopathy fonctionnelle mwari kumwe na Oriane itanga ishaka mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi mugira umunsi mwiza imana ibahezagire.